Eri Necmi de Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ni ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Radio Inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo wezitata@radio yacu voa@com. Mwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Igihugu cha Kenya cyuguruye cyese ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ikibanza cyo muyaga nkuba ufatiye ku muyaga kinini cyane mu karere ka Afrika. Umugambi ukomeye cyane uzotanga hafi cha gatanu cy'umuyaga nkuba ukenewe mu gihugu cha Kenya. Umugambi watwaye miliyoni $680,000 y'amadolari watunganirijwe mu buseruko bw'inkengera z'ikiyaga Turkana ukazotanga megawatt $310,000 y'umuyaga nkuba utonona ibidukikije. Umugambi ukomeye cyane mu mateka y'igihugu cya Kenya watunganijwe n'abikorera ku giti cyabo wafashe igihe. Umugambi wafashe hafi y'imyaka 10 kugira uherahezwe. Perezida w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta yuguruye cyese ikibanza kizotanga uwo muyaga nkuba ufatiye ku muyaga. Yavuze ko ari intambwe ikomeye cyane ku byerekeye gutanga umuyaga nkuba mu gihugu. Yatangaje ko atankeka ko igihugu cya Kenya kizoba igihugu kiri imbere y'ibindi ku isi mu bijanye n'amasoko ntanga nguvu atonona ibidukikije. Umugambi wo gutunganya umuyaga nkuba ufatiye ku muyaga watunganirijwe mu kibanza kivugwa ko kirimo umuyaga mwinshi cyane kurusha ibindi bice byo ku isi. Umugambi ukazotanga umuyaga nkuba uzokwamaho ku giciro kiri hasi mu bindi bihugu byo muri Afrika mu buseruko. Ibintu byifashe gute ku bijanye n'amasoko ntanga nguvu atandukanye n'ibyo tuvuga mu kiganiro muri isanga. Twatumiye mushinga ntaheze none cyanzi muhinga mpanuza jambo ku bibazo byerekeye ubutunzi n'iterambere ari mu gihugu cya Canada. Mutumire ndabaramukije.
Amahoro neza Fidel.
Uwo mugambi w'igihugu cha Kenya ugutanga uwo muyaga nkuba ufatiye ku muyaga watwaye amafaranga angana nkayo numugambi ubona ufise akamaro?
Numugambi ufise akamaro. Ufise akamaro kuri Kenya, ufise akamaro ku babanyi, ufise akamaro no ku isi. Igihugu kimwe cyo muri Afrika kiriko kirerekana inzira nshasha dutegerezwa gucamwo twese atari abakenya gusa, atari abanyafrika bakarya karere gusa, abantu bose b'isi yose bari bakwiye guhindura bakiyumvira igihe turimwo. Murazi ko mu ntango hari umuyaga nkuba uvuye mu makara yimbwe mu kuzimu. Bukeye ayo makara arakora hanyuma ubwo buryo burasaza, amakara asubirirwa ni petroli. None petroli nayo iri kwirasaza, uretse no gusaza iri kwironona, yonona byose. Ivyo kize birapfa, abantu barapfa kubera imyuka ivuye muri ubwo buhinga, ibinyabuzima birapfa, isika ikandukirwa ijuru rikandukirwa byose bikandukirwa ubu rero ni byiza kubona igihugu kimwe cyo muri Afrika amaheri wacu cyerekana inzira nshasha
ni
none
ego
umuyaga nguba uva mu muyaga umuyaga uri hagufi nturinda kwimba nturinda kurondera igikenewe n'ubuhinga kukuramwo ingufu n'ubundi warufise ingufu izo ngufu ukazihindura ukazigarura zikaba zikaba ingufu zituma byose bitembera iby'ubuzima bigatembera neza atacyo byanduye isi ikaba nziza umuyaga ukaba mwiza ibitungwa bigatunganirwa isi igatotahara
ego
reka intambwe ikomeye kuri Kenya kuri karya karere ku isi yose maze rero
nakahe karorero nico kibazo
buryo bwose
yego nagwanda babaze nakahe karorero igihugu cha Kenya cohereza akarere kacu ko muri Afrika y'Agati na Afrika y'Ubuseruko kubijanye nayo masoko ntanga nguvu atandukanye tono nibidukikije nk'umuyaga
nibihugu byose birya byose bikikije Kenya raba Tanzania, Somalia n'ibindi byose n'u Burundi burimo byari bikwiye ko birabira akarorero kuri iyo ntambwe kuko ibihugu byose bikikije karya igihugu cha Kenya bifise kibazo inzira tocamwo byocamwo kugira ngo bironke umuyaga nkuba ukenewe kugira ngo ubutunzi bw'ibyo bihugu buje imbere buvyuke ibyo bihugu bironke umwimbu bifungure bibeho hanyuma bishora handi navyo bironke ibyo bidafise ikibazo rero dufise ubu muri karya karere nuko torondera inzira nshasha itari yitwahoramwo itari nibihugu byose byarimwo tukaja mu nzira nshasha nk'i Kenya itweretse maze bavuga bati utagize nk'uwawe ugira nka murundi reka tugire rero nk'uwacu uwacu ni Kenyatta
yego reka tuze
numubanyi
yego
numuvukanye kandi arashobora kutwigisha
yego reka tuze
arashobora kutwereka inzira akadusigurira tugasuma ubwenge ubwenge buvimuhana tugende kuraba tutega amatwi turabe twumve tugire tuti ere guye umwene wacu natwe aradukebuye kandi twese bo barabikeneye
yego reka
tuze ari ntabudakeneye umuyaga ngo
yego reka tuze kumirongo
nta kindi ushobora gutera imbere ari ukurima ari ukorora ari ukujisha ari uku ibyo ari byo byose byo gukora byose
yego
ubu umuyaga nguba
reka tuze
ko
yego
nibanze numushinge w'iterambere irya ryo ryose
yego reka tuze ku mirongo ya telefone
birya birere bya Afrika y'Ubuseruko birakeneye
muranyuva
yoroshe itazimbye itonona nguko Kenya ibigize
neza
cyane tubonereho natwe
yego reka tuze ku mirongo ya telefone
umuyaga ganduze
mutumire
umuyaga uzokwamaho ni vyiza ni nzira nziza
ego reka tuze ku mirongo ya telefone
saba kwabantu bagaruka bakiyumvira ineza yabo
allo
kaba nababo na Afrika
reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Gaspar uratumva
ndabakurikiye cyane
uhamagaye uri he
ndi mu gihugu cy'u Rwanda
ego ufise ikibazo ubaze umutumire icyumvira ushikiriza
bo yenda itana mubaza
ego
ni kubigendanye ni wo muyaga nkuba urabona nko muri South Africa ari gihe usanga nk'umuyaga nkuba usanga ubugenda ugasanga ni muke muke hamwe ugasanga ugenda uhagera bitewe na makaritse amwe namwe
yego
ariko nibura ico nabaza nk'umutima ese bafite ubushake bwo kuzagenda nibura nko muri Afrika mu bihugu urabona nko mu Rwanda kuburyo hose uzagenda uhagera bitagoranye
murakoze reka bishure mu mwishure
uyo muvukanyi wacu ndamuramukije abajije ikibazo cyiza agize ati mbega none nanjye ndi Kigali none nzoronka ko nzoronka inyishi y'ikibazo mfise umva iki kibazo na benshi nicyo bibaza akibajije hageze arashobora u Rwanda rurashobora ruri kure cyane ya Kenya rurashobora kujinama n'ingingo u Rwanda na Kenya bagasangira umuyaga nkuba bagasangira kubaka cyanke Kenya ikabashorera bakayigurira byose birashoboka byose bitegerezwa guca mu nama n'ingingo nico gikuru umwe akereka inzira ubundi undatewe ngaha ejewe nasumye naronse inyishu hari cyo uvyumvira ko yategome ategura nka gira nkuko mwene wanyagira mu gihe ubonye harimo inyungu yawe umwe akaguha undi nawe akaguha nawe ukamuha umuha amafaranga nawe akaguha umuyaga nkuba u Rwanda rurabishobora kandi ngira ngo ntibizoteba kuko amatwi ndazi kwabanze hari I Kigali
yego dufise kandi Apollinaire uratwumva Apollinaire uhamagabiri he
mu Burundi muri Gisenyi
ntitwumva neza sinzi ko waduzijwi allo
mu Burundi mu ntara ya Rwindi muri komune Gisenyi
yego ikibazo icyumviro
nashaka kubaza none ikibye terambere igihugu cya Kenya cyashyize ko mu bihugu byamaze gutera imbere nari maze gukunda ubuhinga bwavutse muri Kenya icyo kibazo nari
sinacyumvise neza wasubiramwo
nashaka kubaza
yego
umutumire wacu ikiciyumviro cy'umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba
ni ku muyaga turi ko tuvuga ku muyaga uva ku muyaga
umuyaga mu bihugu byateye imbere bari basamaze kubishyikako cyanke ni Kenya yabitoye
reka yego reka bishyure mu mwishyure umushinyandaze no
yego ndumvise ikibazo cyibagize ati mbega ibihugu byateye imbere mumbonera byo biteye he muri uru rwego rw'ukoresha umuyaga nkuba uvuye ku bintu byamaho bitazoshira ejo cyangwa hirya y'ejo ibyo bihugu biteye imbere mu by'ukuri byakoresheje umuyaga nkuba nabivuze ubwa mbere batanguye bakoresha umuyaga nkuba uvuye mu makara bimbye mu kuzimu ibyo birasaza hanyuma haza umuyaga nkuba uvuye kuri petrole ibi navyo biriko bironona biriko birasibanganya isi umwuka n'ijuru rirandukirwa n'ibiterwa bigaca byandukirwa bigaca bibi kibazo ku isi yose nzima ibi byahindutse ubu bushuhe bwananiranye bakeka ko ari ukubera ibyo bahinguye none biriko biravamwo uburozi kubinyabuzima byose ibyo rero biriko birasaza ubu nabo bategere bariko bararondera ukundo bo bivamwo bakinjira mu kinjana gishasha mu muyaga nkuba mushasha uvuye mu muyaga woku kwa Kenya Kenya rero iri kwirerekana Afrika iri kwirerekana inzira nshasha abantu bose ku isi bocamwo kugira ngo dutere imbere twese
yego Elise nawe nyine aduteye akamo Elise uratwumva
Hello
uhamagaye uri he
Hello
uratwumva
Elise
Elise uhamagaye uri he
Gendi Bujumbura mu Burundi
ikibazo icyumviro
Elise
yego
twebwe bana bwa mu Burundi Hello
ndakumva
bwa mu Burundi turasimera nkuba no bwangura kwiye ariko inyopene yaraduhaye imoteri imoteri kayikoresha igitoro cyo gitoro nacho batwasumira yagenye amasezerano ya petrol nigize zikabiriha miliyoni ziri ari 3 ukwezi amafaranga ni menshi cyane je uko ndabibona kico mbona rero cyo mbona amafaranga bora bakandika ko Kenya yakoze bagatera intambwe nawo bakayigeranya tugakoresha umuyaga nkuba natwe uvuye mu muyaga ko umuyaga mu Burundi turasumye gukwiye imisozi miremire tukora umwe ngo bukwiye kandi gutorona ibidukikije kubera nko gukoresha ico gitoro kimwe kimwe gatandatu amafaranga arateye ubwoba tugekera kuri gushashe no kunyuka Kenya cyico mbona rero cyo mbona bora natwe abategetsi bacu bakagira niko kinyagize cyane bakaba bakadigira hamwe muri ase muri East African Community tukaraba namba byose bakagashira itaye hamwe mbona ngo ukabone uko kwiye
Nashaka guterera murakoze turabashimiye murakoze cyane ku cyumviro cyanyu Radio Ijwi Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku mugambi ukomeye cyane werekeye umuyaga nkuba ufatiye ku muyaga igihugu cha Kenya cyatanguje icese gushira mu bikorwa ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye uwo mugambi kwabatwaye imiliyoni 668 y'amadolari kazotanga hafi cha gatanu cy'umuyaga nkuba wose uri mu gihugu cha Kenya umuntu aretse n'umuyaga nkuba ufatiye ku muyaga hariho nubundi bwoko ari masoko ntanga nguvu atonde nibidukikije kumuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba umuyaga nkuba ubufatiye ku bushuhe buva munsi bututuma buva munsi y'isi niki mwitegereje nk'u Burundi mubona aho ayo masoko ntanga nguvu ashobora gukoreshwa uburyo bubonetse no gushaka kubabijejwe badejwe imigambi nk'iyo yo kugwiza amasoko ntanga nguvu dufashe nk'umuyaga uzi neza Burundi nibihe bice birimo nk'umuyaga mwinshi mu Burundi
umuyaga mu Burundi uriho mbere mwinshi daba nkaharya ibujumbura uhere nka satanu Tanganyika ruca ruvyura umugara ugatangura kumva ko hari ikintu gihindushe kuva satanu mu gitondo uwo muyaga ukaguma gutyo gushika no mwijoro hanyuma ugahwama ariko ukamaho maze rero nka harya hariho uburyo bukomeye twokwigiraho hanyuma mu misozi naho nuko imisozi miremire iriko umuyaga wowo rero wama kwa kundi utagabanuka cyane kandi utagwirirana cyane turafise imishwarara y'izuba mu Burundi n'irya nawe kandi ryamaho si mu gitondo gusa si muci si mu gatasi si kumbeshi izuba ryamaho igihe cyose ndetse no mu ijoro hamahashushe maze rero iyi mishwarara y'izuba nayo turayisaba hanyuma hakaba ubushuhe amashuha arya mashuha yaradufitiye akamaro gakomeye cyane uretse ko ari umuti ibi byose byari bikwiye ko abahinga batihinguza bicara hasi bakabyiga bakabitomora neza bati inyishu ubu nziza ni inyishu nziza numuyaga cyanke nimishwarara cyanke nubushuhe kugihugu cyose aha hazoba umuyaga niho hari umuyaga mwinshi aha nimishwarara y'izuba aha nubushuhe cyanke isoko rimwe muri ivyo ari umuyaga ugakwiza umuyaga nkuba hose
yego
ari amashuha gutyo ariko bikava kuko bibyizwe kandi bigiye mu mugambi ukomeye uraba inzego zose z'ubuzima bw'igihugu
yego umuntu arabya
yego nuko Uburundi bwo butokwihariza bwonyene ico cyiyumviro bakagisangira n'abandi EAC nico yomara mu byukuri guhuza ivyiyumviro guhuza umugambi no kuwushira mu ngiro
yego
muri EAC
yego haravugwa ko uravye akarere ka Afrika kakagereranya n'utundi turere two kwisi cyane cyane nk'abantu bari ko baragenda n'indege nko mu ijoro ubona akarere ka Afrika ibice byinshi cyane birimo mwiza ariko uravye nko mu bindi bice biteye imbere nk'Iburaya nangaha muri Amerika no muri Aziya mu bihugu biteye imbere hose ubona ari amatara haka n'ibisagara bito bito niki mbona umugambi wa Obama igihe ari president yashyizeho umugambi witwa Power Africa kugerageza gufasha mu bijanye no kwiragiza umuyaga nkuba muri Afrika kuba Afrika iri nyuma bizofata iki kugira ngo kubijanye n'umuyaga nkuba ushobore kuboneka ku buryo bukwiye Afrika nayo imurike nka yose mu bisagara nka byose
hakenewe ingufu nyinshi ingufu za mbere zikenewe zamarizo ari wo mushinge w'izindi ngufu zose w'iterambere rya ryo ryose nuko abategetsi intwaro y'abanyafrika yoba intwaro yitayeho ubwa mbere na mbere ineza y'abanyagihugu ineza y'Afrika ineza y'isi yose iyo nicyo kintu cya mbere icya kabiri ubugirigiri bugira babiri ibi bintu turimo bishyashye ngibyo uvuze byo kumurika burya ni ibintu bitwara uburyo bwinshi amafaranga menshi ariko bikagira akamaro ntangere maze rero ivyo ntivyoba ku gihugu kimwe icyari cyo cyose Kenya ni ntango ngahariya mu bindi bihugu baracyameze nk'abasinziriye ni vyiza ko biheraho muri ako gahembe ka Afrika hanyuma ngira ngo abandi bazoza kuraba ariko byoba byiza Afrika yose ishoboye kwimurika hanyuma ikamurikira n'abandi erega Afrika ntacyo idafise ari petrol irayifise ariko iyo iri kurasaza ibyo byose barabifise ntitubinganya ariko byose biri Afrika ifise ibyankenerwa byose ariko ibuze n'amafaranga ava muri Afrika mu by'ukuri kubera ko niho hava ibyo byose bihingurwa ibyo byose bakoresha byinshi biva muri Afrika ariko abanyafrika urabona baracari mu mwijima ku buryo bwose mu mutwe mu bategetsi no muri imwe mu gihugu cyose ndi nta mucukwiye
murakoze yego reka tugaruke ku mirongo ya telefone na Joseph aratwakuye Joseph irindi zina huri
Joseph Bigirimana ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
mufise ikibazo icyimviro
mbanje kubaramutsa amahoro fidi
amahoro
ndamukiza n'uwo mutumireze no nicenzi
arabumva
urakagira amahoro nshuti yanjye
twese hamwe twese hamwe
eko cyane
narimfite utubazo tubiri kubijyanye n'iryo koranabuhanga rijyanye n'umuriro w'amashanyarazi ari wo muyaga nkuba uturutse ku muyaga
yego
ese ufatiye ko ubwo bushakashatsi bugiye gukorerwa mu gihugu cya Kenya uretse Kenya hari ikindi gihugu ku isi cyaba cyarabanje kugeragezwamo iyo tekinoloji cyangwa se yaba ari Kenya igiye kubiyambere akabazo ka kabiri ese iyo umusaza nshaka kuvugaho Zenoni Chenzi ese iyo yitegereje ubu uburyo bwari buriho bwo kubona umuriro w'amashanyarazi cyangwa se umuyaga nkuba hakoreshejwe imirasire y'izuba ugafata n'ubwo buryo buje bushyashya bw'umuyaga nkuba uturutse ku muyaga ese arabona uburyo buzabasha koroha mu gutanga uwo muyaga nkuba ari ubuhe ko mbona hari igihe ufatiye ko ibihe byahindutse ukabona hari igihe habayeho umuyaga mwinshi cyangwa se hakabaho ibihe umuyaga ukaba muke ese ntabwo byazagira impagite ugasanga habayeho ibura ry'umuyaga nkuba hato na hato sawa murakoze utubazo twanjye twarura
murakoze ku kibazo cya mbere imbere ko abishyura novuga ko atari Kenya si ya mbere umuyaga nkuba ufatiye ku umuyaga warakoreshejwe cyane mu bihugu biteye imbere Iburaya Amerika kandi hari n'ibindi bihugu vya muri Afrika bikoresha uwo ubwo bwoko bw'amasoko ntanga nguvu muri Ethiopia naho nyene baramaze gutera imbere Afrika yepfo hari nahandi reka abishure
ego cyane Kenya si ya mbere iri mu yafashe iyo ngingo ariko ico Kenya ikoze nuko yerekanye ko hari nzira yindi ibihugu byocamwo bitarinze guca muri ibi itwahoramwo petrole izi turira iki nico kintu kandi ikabikicyo gihagira gihagaze ku buryo bushasha mu bindi bihugu niko nkuko mushinga nda Fidela bivuze niko ivyo bihugu byaratanguye ndetse byabitanguye imbere ariko ntibiragera aho bishika ku rugero kugira ruti twebwe umuyaga nkuba mwinshi uzova mu muyaga umuyaga nkuba igihe cya gatanu sibike mu ntango n'ibintu bikomeye iyi ntango n'intambwe nini ibihugu byinshi bitashoboye kubera ko murabona umuntu ahagaze kuri petrole ikompanyi y'icyo gihugu ikaba ariyo yiganje kurusha ibindi ntigomba guhindura ubu rero muri Afurika icyari cyiza ni uko tutaboshwe ntacyo tugira mu by'ukuri twebwe turi bashasha byari bikwiye ko tugira nka Kenya tukava muri ibi bintu twahoramwo muri ibi bintu byiboshe umwimbo w'abantu w'amakompanyi tukabivamo twebwe turi bashasha nta migozi keretse imigozi y'ubujuju n'ubukene tuve rero muri ivyo dukoresha ubwenge hanyuma tugire inzira nshasha ducamwo tuyereke n'abandi Afurika irashobora kuba urumuri kirisi kandi dufise abantu dufise n'ivyangombwa ibyo byose uwo muyaga n'ibindi byinshi ariko bigakenera ko tubigirira hamwe umwe agatangura undi akaraba ariko akaraba amaso abona neza inyungu y'igihugu ciwe n'ababanyi
Nisi. Ico kibazo cya kabiri yarabajije ngo uburyo bw'umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba ubwo buryo ngo n'uburyo bushobora koroha gutangwa mu muyaga nkuba mu karere ka Afrika?
Hose udafise umuyaga afise ubushuhe. Raba nka Sahara. Raba nk'ubugaragwa. Raba izuba muri Afrika. Mu by'ukuri izuba muri Afrika n'ubushuhe butagira uko bungana budupfa kubusa ariko imitwe yacuze ni ukuvuga dufise vyose ariko ntituragera tuje hamwe imitwe ikorikoranye n'imiti ikorikoranye ese twoshira hamwe ugushaka ukwiyumvira n'ingiro umwe catoye akakigabaniriza uwundi undi akagenda kuciga tukaje inama niyibuze ntihabuze uburyo ntihabuze abantu habuze uko gushaka kushira hamwe ubwenge n'ingingo n'uburyo gira amahoro
murakoze Rona nawe nyene ari ku munwa wa telefone Rona uhamagaye urihe Rona Rona umurongo wawe umeze nabi uratwumva dofise na Adelin Murantunga Adelin uratwumva umurongo wawe nawe ntumeze neza Jean-Claude uratwumva? Jean-Claude uratwumva? Allô Jean-Claude? Jean-Claude ntatwumva. Tubandanye ikiganiro muri sanga turiko tuvuga ku mugambi ukomeye cyane w'amasoko ntanga nguvu. Ufatiye kumuyaga igihugu cha Kenya cha tanguje kumusi wa gatanu w'indwi turangije ico kibanza cyo muyaga nkuba kikazotanga icya gatano cyo muyaga nkuba ukenewe mu gihugu cha Kenya umuntu aravye iyo migambi yose abari ko atwumviza abashobora kuvuga ati iyo migambi ni myiza turafise ibyo byose mwari ko murasigura mugabo nta buryo buhari niki yekizo kizotuma ubwo buryo bushobora kuboneka iyo migambi no gushaka kw'abanye politike kugira ije mu bikorwa kuko nashaka kubabaza nk'abari ko batwumviriza mu basigurire akamaro akamasoko ntanga ngumva mu bijanye n'iterambere
ego cyane umuyaga nkuba mu gihe turimo niwo utuma mu byukuri byose bitembera ikari cyo cyose mu bihugu biriko biratera imbere gikeneye umuyaga nkuba arukurima arukorora ari guhingura arukudandaza arukwiga ikintu cyose ahuri hose telefone ibintu byose ubu bitemberezwa n'umuyaga nkuba ikibazo uwo muyaga nkuba ntukwiye cyane cyane muri Afrika ariko ntukwiye muri Afrika sukubera ko Afrika idafise uburyo nukubera ko Afrika itararonka intumbero nziza abategetsi barongora abategetsi barongora ibihugu abategetsi bafise akayabagu gake kitunga ryabo abategetsi bagira bati dutegure akazoza k'abana bacu k'ibihugu byacu Afrika yacu isi yacu abo nibo dukeneye ariko kubabona n'iryo tunga rya mbere ibihugu biteye imbere byaturushije
yego
uyu myaka 50-60 tumaze twikukiye ikibazo dufise uno munsi naho gihagaze hanyuma rero abanyafurika nabo ubwabo ntiturabe gusaba dutegeka abaturongoye natwe ubwacu jewe aho mpagaze jewe aho ndi uwo ndi wese ndiko ndafashe iki igihugu cyanjye
yego
ndiko ndafashe iki Afrika ndiko ndafashe iki ndi umwarimu umudandaza urya mwana yonka ariko arafashe iki nyina ariko arafashe iki uwo mwana twese tugire tuti ego niko abategetsi bacu bari ngaho twofasha tubafashe gute kugira ngo isi yacu nayo itere imbere
ego tugaruke ku mirongo ya telefone
byo tunga rya mbere na mbere riri imbere ya byose biza bishingiye kwishaka
ego reka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Laurent uratwumva Laurent uratwumva
Ndabumva nta kibazo.
Uhamagaye urihe?
Ndi mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigarama.
Ufise ikibazo ikimvira ushikiriza?
Yego ikibazo.
Yego.
Nasha kubaza ese uwo muriro w'umunuza uwo amashanyarazi y'umuyaga?
Eh.
N'amashanyarazi yanga y'intuza y'izuba no buri store. Ubungubwo nicyo gifite imbaraga hagati y'amashanyarazi y'umuyaga amwe n'intuza n'imirasire.
Ego deka
akandi kabazo kamwe nako
ego
ese uwo muyaga ko agiye ubura ca ukaza ubwo sigiye uzababuze abantu bazabakoresha umuriro bazacana kandi bazacana n'uzo tubaze
murakoze reka abishure mu mwishure
ariko umuntu sinumvise neza cyambere
ikibazo cyambere yavuze igihushane kiriho hagati y'umuyaga nk'ubu ufatiye ku mishwarara y'izuba n'ufatiye ku muyaga
ego hamwe nga mu bugarama aba harashobora kuba hatari umuyaga mwinshi kubera bugarama uko ndahazi n'ahantu ha mugacokwe hanyuma hagakishizwa n'imisozi miremire birashoboka ariko izuba iryo ngira ngo bararyisaba aha aho badakoresheje aho badatunze umuyaga mwinshi habafise irindi tunga n'imishwarara y'izuba kuko aho handu nta na hamwe izuba ridashika n'ukuraba rero aho igihugu gihagaze aho igice cy'igihugu gihagaze n'ukuraba hari umuyaga mwinshi n'ukuraba hari imishwarara myinshi n'ukuraba hari amashuha menshi bakabigereranya hanyuma bakagira bati dukoresheje umuyaga igiciro igiciro cy'umuyaga nkuba harya kuri konteri y'umunyagihugu izogurwa ya ivuye mu muyaga izogurwa aya a ivuye mu mishwarara izogurwa aya a ivuye mu bushuhe mu mashuha bakagereranya ibyo biguzi bitatu bati rero umuyaga nkuba uzimbutse nguyu bagahitamwo kugira ngo uhitemwo tegerezwa guhitamwo ibintu birenga bibiri bidasa cyangwa bitangana
yari karabaza n'ikindi ngo mu gihe ngo nkuwe muyaga ngo ubufatiye ku kumuyaga ngo hamwe umuyaga ugabanutse ngo uwo muyaga nkuba ngo wocugenda nibaza ko atari ko bimeze
oya siko bimeze kuko bariga ngene uwo muyaga waho hantu umeze bakiga bakawiga mu gitondo bakabiga ku mutaga bakawiga mu ijoro bakaraba ingene bigenda kuko ntibapfa gufata ingingo baba ni ibintu bifatiye ku buhinga bukomeye
n'ubushakashatsi
bakaraba uwo muyaga nkuba icyo kintu ari umuyaga ari imishwarara ari ubushuhe bakaraba ingene uhingurwa ntibimeze kimwe ntibihingurwa kimwe ubuhinga si bumwe uburyo si bumwe ibyo byose no kuba tuzi kubyiga no guhitamwo naho niho bigorera
yego
ariko nti ibyo birashoboka ko umuntu aronga izuba mu gitondo ku mugoroba rikabarike mu ijoro rikagabanuka byose ni kuvyiga ariko iyo ni technique
yego Emmanuel aratwakuye Emmanuel batumva
karame
uhamagaye uri he
ndacyasenge Emmanuel ndi mu murenge wa Rukozo akarere ka Rwindo mu ntara y'Amajyaruguru
mu Rwanda mwese kibazo mubaze umutumire icyumvire mushikiriza
ndumva ibibazo ndamubaza ni bibiri
yego
konja mbona nk'umuyaga nk'umuriro dukoresha hano mu Rwanda uba ukomoka ku mazi nyine ku ngomero z'amashanyarazi
yego
igihe cy'izuba tukagira ikibazo kubera ko amazi aba yakamye umuyaga ukaba muke ese uwo muyaga ukomoka uwo muriro ukomoka kuri uwo muyaga nk'igihe umuyaga wabuze ubwo ntago bizaba ikibazo ku buryo nk'abanyagihugu batabona umuriro icyo cyari cya mbere
ego reka bishure
ego birashoboka birashoboka rwose mu buraruko bw'u Rwanda boraba u Rwanda rwonyine muri rusangi rwose igikenutse n'umuyaga cyanke n'imishwarara y'izuba cyanke n'amashuha nico gikenutse icya kabiri icyo ari umuyaga ukenutse haraho ugabanuka haraho wongerekana imishwarara y'izuba ni gutyo nyine ariko icyo kibazo ni ka technique kuko ntibimeze kimwe technique yo gukora umuyaga nkuba uvuye mu muyaga simwe na technique bakoresha mu gihe bafashe ingingo ko umuyaga uzoba mu mishwarara cyangwa mu mashuha no kugereranya ibintu bigereranywa ubwa mbere muri technique igezweho y'ubu cyangwa y'ejo ibyo n'ibintu bategerezwa kwiga abahinga bakomeye atarabatirano atarabagurano abana b'imuhira
yego dufise kandi Elisa uratwumva
baneza
uhamagaye uri he
ndi mu Rwanda mu majyaruguru mu karere ka Gakenke aho bita ku Rutabo
ikibazo icyumviro
ngenda ashaka gushima muri makeya ewa n'abahanga barimo badushakira uburyo twazabona umuriro uturutse ku muyaga. Nyuma yuko dufite ungu uturuka ku mazi, tukagira n'uturuka ku mirasire y'izuba, bakaba bari kureba bati noneho uwashaka n'undi muriro uturuka ku muyaga. Ni igitekerezo cyiza kandi nge mbifuriza kuzabigeraho, cyane cyane ko nyine turi mu isi y'iterambere. Kugira igihugu kidafite umuriro, ndakubwiza kuri iterambere rya ntaho ryaba ryerekeza. Ni muri ubwo buryo rero nge ndabashimira kugira ngo bakomeze bige n'ubundi buryo ibiri ku isi byose byabyara umuriro bazakoresha ubuhanga bwabo, babe batubonera ingufu z'umuriro ku buryo isi yose izajya yaka ikagaragarira amahanga yose.
Murakoze cyane, turabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, mu kiganiro muri Sanga turiko tuvuga ku mugambi ukomeye umuyaga nkuba ufatiye ku muyaga mu karere munindi cyane mu karere ka Afrika watangujwe n'igihugu cya Kenya ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Mu gihe hari ihindagurika ry'ibihe, ihindagurika ariko rigira ingaruka na cyane cyane ku kibazo cy'amazi ku isi, kandi iryo hindagurika abahinga babikurikirana bakavuga ko rizotera rigira ingaruka kurushiriza rikomera, nk'amazi inzuzi tusanzwe tuzi zikomakomeye zishobora amazi yazo kugabanuka, n'ibintu bimaze kwibonekeza mu bice bimwe bimwe mu gihe umuyaga nkuba mwinshi nko muri Afrika ufatiye ku ngomero. Iki kibazo turiko turavuga cy'umuyaga nkuba kugwiza uburyo ubwoko bw'amasoko ntanga nguvu atonone bidukikije nk'ibitwa ko turavuga umuyaga, mishwarara y'izuba, hamwe n'ubwo bushuhe buturuka mu butaka nk'ayo mashuha mwari ko muravuga, mubona ari kintu abajejwe imigambi yo kwiragiza amasoko ntanga nguvu muri Afrika bo kwijukira ubu bwoko bundi kubera amazi abahinga babona ku ihindagurika ry'ibihe zotuma amazi mu nzuzi zitarenge atera gabanuka mu bigira ingaruka ku mwimbo w'umuyaga nkuba.
Kubwanje ibyo mbona ku isi kandi cyane muri Afrika, umuyaga nkuba uvuye mu bukomezi bw'amazi, ntabwo ndabibona nkuko bishobora kudukiza kutugirira akamaro kanini, kubera ko amazi muri Afrika ariho, ariko ugereranije n'uburyo nuko ndabakeneye n'ibikeneye amazi. Ibiti bikeneye amazi, ibitungwa bikeneye amazi, ibiterwa bikeneye amazi, abantu bakeneye amazi. Kugira ngo rero ayo mazi ari muri Afrika kandi muri Afrika hanini harakenya amazi rwose, n'ubugaragwa ibihugu bitaraba ubugaragwa navyo bitaravye neza bigiye kuba ubugaragwa. Afrika ngishobora guteza imbere uburimyi n'ubworozi itikoze ku mazi ntibishoboka, kandi Afrika ntishobora kwigaburira itongereje amazi. Imvura ninke igiye kuba nke, n'ahahora imvura nyinshi hagiye kuba ubugaragwa, amashamba bariko barayatema kandi ntatemwa n'abanyafurika, atemwa n'abanyamahanga. Amashamba yo muri Afrika agiye guhona, amazi ibihugu zoca biba ubugaragwa kubera amashamba yahonye. Nkaharya muri Congo RDC nirya Congo yindi, karya karere niko karimwo ishamba manyenye ryahora rifasha kurya k'umutima utera indi haguzi ukagaburira umubiri. Kurya niko karya karere kameze, ariko kagiye kuryama kurya k'umutima warushe, kubera ko hagiye kuba ubugaragwa butewe n'abanyamahanga n'amakompanyi y'abanyamahanga. Afrika itaravye neza, abategetsi bo muri Afrika bataravye neza, bariko barica Afrika, kandi n'isi nzima yose izoca yandukirwa n'uwo mwuka mubi uzoba uvuye harya ahantu hahindutse ubugaragwa hahora amashamba.
Yego, tugaruka ku
mira rero iyo nyishu y'ubwo buryo bw'amazi iyo o nta kazoza ifise nk'inyishu yozana umuyaga nkuba mwinshi. Oya, nta amazi menshi tufise.
Yego.
Yokwira hose ibiterwa abantu, ibitungwa n'ibindi.
Reka tugaruka ku mirongo ya telefone. John ari ku murongo wa telefone, uratwumva?
Umba cyane, mwaramutse.
Mwaramutse, urihe?
Yeah, hano epfo muri Iowa.
Yego, ufise ikibazo, icyumviro ushikiriza?
Aha nini ni nk'intererano n'iciyumviro.
Yego.
Kuri ibi byose je nakurikiranye ikiganiro kuva mu ntango, ibyo byose uwo nyakubaha umutumire yadondaguye Afrika yose, ibyo bintu bisabwa kugira ngo amashanyarazi abe yokwira mu bihugu byo muri Afrika, muri East African, birakwiye neza. Gusa hakenye ubukene bw'ababishyiramo ingufu kugira ngo baje hamwe bige ikibazo gituma ibidukikije byononekara. Kuko nk'akarorero nk'ubu nk'uwo iyo wind energy numvise irya y'umuyaga irya ikenera ahantu ku misozi, kandi muri Afrika yose nzima ni hakeye hatari imisozi. Nk'akarorero nko mu Burundi bukikijwe n'imisozi, aho n'ahantu heza ha wind energy ishobora gukorera bikagenda neza. Hanyuma ikindi nacyo ni nk'intererano, ko Kenya yari yarose akajyo ko kutangura gutanga karorero East African Community, ko bose bari hamwe uko ari bihugu bitandatu, nibaje hamwe biyike ingene boshinga umutahe mu kuzitirira ibidukikije, gutyo amazi yongerekanye mu bihugu ni n'amashamba yongera garuke, barabe yuko ibyo byose by'ama energy dukenera bitaboneka neza atankomanzi. Nibyo gusa n'ahandi uko ari bihugu bitandatu dusanzwe tuzi ko bagiye hamwe mu kwiyunga hamwe kugira ngo ibosi bafashanye. Uko Burundi nibwaba bufise amazi, u Rwanda rudafise amazi, u Rwanda rurashobora gukwega amazi yo mu Burundi canke Kongo ikakwega amazi yo mu Burundi, ariko bose bagiye hamwe bakiga ingene boyabungabunga bakabungabunga n'ibidukikije byose nta kitoshoboka. Ayo ma energy dukeneye mu bihugu bya Afrika byose byoboneka. Murakoze,
turabashimiye. Yari John ari muri leta ya Iowa ngaha muri Amerika. Idrissa, uratwumva? Mwiriwe, uhamagaye urihe?
Emi Kigali niho nuriye.
Yego, icyumviro, ikibazo ubaza?
Icyumviro, ndavuga kuri iyo gahunda twumvise ari nziza.
Yego.
Kandi dufitiye akamaro twebwe Abanyafurika, ahubwo twebwe Abanyafurika biradusaba ko twashyiramo imbaraga, ahubwo bigatuma twiga icyatuma twagira amazi menshi, bigatuma kuno twabungabunga amashyamba, kubera ngo umuriro ni mukiya muri Afurika n'amazi akaba make. Biradusaba twebwe Abanyafurika kureba imbere, tukareba icyatuma Afurika yacu itera imbere, icyatuma ya mazi yacu atajya ahandi, icyatuma umuriro wacu bitajya ahandi, za nyungu zose zo muri Afurika zikabyara umusaruro muri Afurika yacu.
Murakoze, turabashimiye.
Yego, namwe murakoze.
Yego, ubwo buryo bushasha bw'amasoko ntanga nguvu atonona ibidukikije kandi yamaho, no buryo busaba amafaranga atari make. Mubona ubwo buryo bwerekeye amafaranga bwoboneka gute? Mwari ko muravuga kareko bibaye nko kugwego rwa Afrika canke y'uturere dutandukanye, amashirahamwe y'uturere agize Afrika kwariho kumbure vyoshoboka kwegeranya ubwo buryo bwo gushiraho ayo masoko ntanga nguvu, ko igihugu kimwe kimwe bifise uburyo kurusha ibindi. Twabonye nk'uwo mugambi wo muri Kenya, n'umugambi wamaze imyaka 10 kugira uherahezwe, watwaye imiliyoni 686,000,000 y'amadolari. Nikihe mubona ibihugu byo kwiyunga hamwe mu turere tugize Afrika no kugwego rwose rwa Afrika kugira ubwo buryo bushobore kuja mu ngiro?
Ego cyane, ivyo ni ngombwa, ni naho nacyo gituma amashyirahamwe yo muri Afrika icyumviro cyo kuyashinga ari icyumviro cyiza. Nk'iri shyirahamwe dusangiye u Burundi busangiye na Kenya na Tanzania n'u Rwanda n'Ubuganda na Sudani y'Epfo, ibihugu bitandatu ibihugu bitandatu bishize hamwe gushaka kukuri ugushaka guhagaze kuku kwerekanywe ku bintu bigaragara dushaka umuyaga nkuba udukwiye ibihugu bitandatu tugashaka cyo cyumviro n'ikizi tugashaka kuvyiga birashoboka tugashaka kurondera uburyo bwo gushira mu ngiro ibyo twatohoje hari cyumviro hari kuciga hari kugishira mu ngiro hari kukidandaza ibyo byose bitwara igihe n'uburyo n'abantu n'amafaranga abantu bavahe abantu bariho amafaranga arashobora kuboneka mu gihe duhinduye ingene dukoresha itunga dufise ubu umuntu wese aratunze buryo umuntu wese arafise amaboko n'ubwenge itunga rya mbere kuvisa ikiremwa ni iki n'ubwenge n'amaboko n'ishaka umuntu wese muze murabe abasokuru bacu n'abasokuruza n'abandi bari batunze ibyo bintu bitatu
yego
ubwenge amaboko n'ishaka abakoloni mu gihe baza bagize bati turahiriwe cyane abanyafurika bafise amaboko ubwenge n'ubwacu bakoresha amaboko yacu twese bakawe ikiboko ku nyuma baratuganirwa bakoresheje amaboko yacu ubwenge bukava iwabo twebwe rero ubu ubwenge buva iwacu ayo maboko tuyakoreshe atari ku buryo bwa gikoroni tuyakoreshe ku neza y'uwo nyine amaboko
yego
amafaranga avuyemo agume muri leta no muri abo banyamaboko abateza imbere abana bose base n'abanyina bose bariko barunguka bariko baratera imbere
yego
aho niho hagoye itunga rya Afurika ntiriguma muri Afurika ntirija mu banyafurika
tubandanye
rirahunga Afurika kubera abanyafurika bakurikiye inzira mbi
yego ndeka dufite kandi ku mirongo ya telefone Adelin uratwumva
ndabumva cyane
urihe
ndi mu gisagara cya Bujumbura i Burundi
ufite ikibazo icyiyumvira unyarutse
yego bwa mbere nashaka ntangure gushima bishyize mwateguye ko hanyuma agira nti ni byiza ko environnema yokorana n'abajejwe ibi bya ibisite kugira bigende neza ni ukuvuga ata mashamba nta mvura nta mazi bishobora bitagenze neza hanyuma nkabaza ikibazo uwo muhinga mwatumiye mbega ibyo by'urwo rugomero rwabonetse ngaho muri Kenya twobigereranya
si urugomero n'amasoko ntanga nguvu n'umuyaga nkuba ufatiye ku muyaga muri Kenya niwo mugambi turiko tuvuga ko
muri ku mugambi w'umuyaga nkuba nyene
yego nyarusa ndakumva
yego nari ko mvuga mbaza nti birafite isano n'ibi naha mu Burundi tubona hari ingomero zigenda zivuka kandi zifasha byinshi kuri urugomero jiji murembye bishaka kubakwa i Burundi aha mu ntara ya Bururi na Rumonge gutyo ibintu tubona ko ari byiza cyane rero ibihugu byose byo muri Afurika byo bikorera ko uko
murakoze turabashimiye
yego murakoze namwe nimwe bo gushimika
murakoze dufite kandi Jean-Claude uratwumva
yego ndabumva
yego irindi zina huri kibazo intererano nyarutse
yego ni kandi bitanga Jean-Claude nkaba ndi muri Kenya
yego
yego ndi mu ntara bita Nyeri ni intererano yanjye kwa rukuvuga ku byerekeye ukungene mu Burundi tubura umuyaga kuva kandi dufite amasoko ntanga nguvu menshi
Yego.
Ah makandi nka sozigura kabisa kunge ni mu Burundi sanga atamuyaga nka dufise. Kandi kandi ndo ituba twari fise wabo muyaga turawo fise mugabo akabura politike yo kunge ne ko teze imbere ico gifata naco bazi ico gifata ico gitwari ibintu byose.
Ni gisata gikomeye nkuko n'umutumire wacu yabisiguye ni gisata ni imwe mu nkingi ziterambere ndaterambere rishoboka mu gihe gucaca cyose atamuyaga nk'ubuhari turabashimiye
yego akabaze
yego mubaze
narifise
eh munyarutse
nariko nabaza umutumire ndega mu Burundi habuze kugira nase kugere ku bwego nkuko dushobora kubaka umuyaga kuba kugeza amakungu
reka bishure mu mwishure
ikibazo cy'u Burundi ni kiri mu bibazo vyerekeye Afrika ingene yotera imbere. Ikibazo cy'u Burundi ni koko nabivuze ubwa mbere no gushaka no kuba dufise ubutegetsi bushaka burondera bwitanga kugira ngo u Burundi butere u Burundi abarundi u Burundi si drapo gusa u Burundi n'abarundi bafise ibyo bakeneye kurya kuryama kwiga kuvurwa kunezerwa kukurima bakorora bakunguka bakiyungura bakitunganiriza ubuzima ibyo bitabonetse mu gihugu icyari cyo cyose ari mu Burundi ari mu Kongo Kongo Afrika iratunze n'u Burundi buratunze ibintu byinshi byinshi ariko tukabikenana sukubera ko tutarima ariko turashonje sukubera ko tudafise isi ndimwa iriho nindo ariko turashonje turabakene banyuma kandi tutarabanyuma mu buryo tutarabanyuma mu bumenyi ariko haragahaze ka kandi gahara mu ruganda ntibacure ako niko katugoye kandi niko kabosha Afrika nzima henshi nuko Afrika ifise icyo kibazo cy'ambere kibanze ugushaka kubutegetsi ubutegetsi butegekera abanyagihugu.
Yego muri make imbere yuko dutsezerana asigaye akanya gato haheruka gushigwaho kugwego rw'akarere kose ka Afrika isoko rusangi mu ntumbero y'uguteza imbere akarere ka Afrika. Muri iryo soko rusangi kugwego rwa Afrika iki kibazo c'amasoko ntanga nguvuna ikibazo kizoguma kigaruka mwibaza ko abategetsi bashizeho batangujwe mu mugambi gushira isoko rusangi kuko ari kibazo bazo kwimvira bagashifata nkankama muri make cyane.
Urya mugambi ni mwiza n'icyumviro cyiza ntibirabo mugambi n'ukuvuga icyumviro cy'abategetsi bo muri Afrika kirya ni cyiza rwose niho ariko kirya kizoza gikurikira iyindi migambi ikomeye imbere yo gushika aho umudandaza ashora ikintu kivuye muri Kenya kikaza mu Burundi ibivuye mu Burundi bikaja muri Kenya ibivuye muri Kenya bikaja muri Nigeria ibiri muri Nigeria bikaja muri Afrika y'Epfo atankomanzi atakorera inze gusabwa atamupolisi atambitse akagoza imbere ati banzumbe yemwe aho o Afrika iracyafise urugendo rurerure kandi ubwo rugendo niko dutegerezwa kucamwo naye handu Afrika izokwama kurahunga abanyafrika bazokwama ariko barasonza bahunga Afrika bahunga ibihugu barwana bapfubusa bapfumu ibintazi.
Murakoze murakoze cyane ari umutumire wacu umushinga naize none nchainzi muhinga mpanuzo jambo kubibazo vyerekeye ubutunzi n'iterambere twako turavuga ku mugambi werekeye umuyaga nk'ubufatiye ku muyaga igihugu cha Kenya cha tanguje icese ku munsi wa gatanu w'indwi turangije umuyaga nkuba ufatiye ku muyaga ukazotanga cha gatanu cyo umuyaga nkuba urimo igihugu cyose cha Kenya n'icigwa ibindi bihugu vya muri Afrika na karere kacu byo hakura ku byerekeye kugwiza umwimbo w'umuyaga nkuba. Dushimiye mwemwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro, abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro. Mugira ibihe byiza, tubatumiye kandi kubandanya mutumviriza mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.